abana
banje kubaramutsa mwige mwese mahisemo kudukurikira ndabanikaze mu makuru tugiye kubashikiriza kuri no mutaga ayo nayo akaza kuba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umuryango wa Afrika y'Ubuseruko nguriteguriye kurungika mu Burundi umugwi uzokurikirana amatora haba imbere yaho n'inyuma yaho byashikirijwe kuno wa gatandatu n'umunyamabanga mukuru w'uwo muryango mu kiganiro yahaye abamyesha makuru abasumira ibifungurwa mu isoko yo kumugwa mukuru w'intara ya Cankuzo baridoga ko hamaze iminsi haduzwa ibiciro ivyo bikava ku bantu bivugwa ko ari abadirigiza urongo yo komine agamagarira abo bantu kwijukira uburimyi aho kwijukira uwo mwuga w'ukudirigiza abarongo ya mashira hamwe amwamwe ajeje kukinga impanuka amenyesha ko ariko aratunganiriza ariko arakora mu kugwanya ubusuma ngo ivyo navyo bakabikora biciye mu buryo bwa none bakaba babishikirije kuno wa gatanu mu ruganda rwo guhanahana ivyumviro kwatunganijwe n'ikigo kijejwe guteza imbere abakozi amakuru sayo gusa turabafitiye n'ayandi mu buhinga bw'ivyuma François Kimana niwe ariko aratuma amajwi abashikira ni musangwa ikazi Ndasubiye kubaramutsa ndabani ikaze murano makuru umuryango wa Afrika y'Ubuseruko nguriteguye kurungika mu Burundi umugwi uzokurikirana amatora haba imbere yayo mu matora n'inyuma yayo byashikirijwe kuno wa gatandatu n'umunyamabanga mukuru w'umuryango mu kiganiro yahaye abamyesha makuru Libera mpumukeko ariko mu nicegera ciwe yamenyesheje ko EAC izoshigikira amatora atunganijwe neza kandi ko EAC yarungitse umugwi ugize iminsi ibonana nabegwa n'ikibazo cy'amatora mu Burundi mu gihe ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Ubuseruko ngo vyimirije amatora ngo ingingo y'ijana na 23 irarikurira uwo muryango kurungika abarorerezi tumukurikire kuri mikro ya mugenzi wacu Mireye Kanyange
Burundi bugiye kwinjira amatora kuva muri Busama w'umwaka w'2022 bukirikiwe n'igihugu cya Tanzania muri gitugutu cy'uyu mwaka nyine Ubuganda buzoje amatora mu mwaka w'2021 nayo Kenya n'u Rwanda bizoje amatora mu mwaka w'2022 ingingo y'ijana na 24 yo mu itegeko rishinga umuryango wa Afrika y'Ubuseruko biremeza ko hakenewe amahoro n'umutekano mu bihugu byose bigize umuryango Iyo ngingo nyene irasigura ibishirwa mu ngiro kugira harangwe umutekano muri kano karere. Iyo tekane rigatuma haba iterambere no kubana neza hagati y'abanyagihugu bo muri Afrika y'Ubuseruko. Iyo tegeko riraha kandi ububasha umuryango wa Afrika y'Ubuseruko yo kurorera amatora hisunzwe amabwirizwa shingiro y'igihugu cyose kiri muri uyu muryango. Byongeye intwaro ibereye iremewe n'iryo tegeko nk'inkingi ngendegwa ko ishikana ku mahangiro y'umuryango ni no muri intumbero umuryango wa Afrika y'Ubuseruko wama urungika umugwi wo kurorera amatora mu bihugu byose by'umuryango byatunganije mu nzira yo guteza imbere intwaro ishingiye kuri demokarasi mu karere imigwi y'abarorerezi bo mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko igendera ku mategeko mpuzamakungu nayo mu karere hakibagiwe amategeko agenga n'intwaro demokarasi agateka kazi na muntu no kwishira no kwizana make mu mategeko asabwa mu kurorera amatora mu muryango EAC aranditswe mu nkingi z'umuryango EAC kubijanye no kurorera amatora no kuyasuzuma yo mu mwaka w'2012 asanzwe yerekana neza ibirabwa mu kazi k'uburorerezi umuryango wa Afrika y'Ubuseruko ukaba uri kuritegura kurungika abarorerezi babo imbere y'amatora yo mu kwezi kwa Rusama mwaka w'2022 muri Repubulika y'u Burundi umugwi w'abarorerezi b'amatora uzororera ayo matora uyasuzumane amakuru akwiye kandi udahengamye utume abantu bayizera urabe ingorane ahajegajega ivyiza n'inguvu bizoshigwa mu ngendo nziza zo kwigana mu karere zofasha izindi nzego zitunganya amatora muri Afrika y'Ubuseruko
uyo akabari Libera mpumukeko n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa EAC uwo munyamabanga mukuru w'umuryango wa EAC yashikirije kandi ko uwo mugwi uzokurikirana amatora mu Burundi ibizotuma ngo ayo matora azoba yizigiwe na bose n'ubunyene tumukurikira
umugwi w'abarorezi ba EAC uzoduza urugero rwo kwizerwa kwayo matora mu guhamagarira abatora n'abanyepolitike kwitaba amatora meza aciye mu ihiganwa rizira guterana ubwoba Umuryango wa Afrika y'Ubuseruko uzorungika umugwa w'abarorerezi uzomara umwanya muremure uzovugana n'inzego zitunganya amatora n'abegwa amatora ku kubijanye n'ibihe amatora aba atunganirijemo. Uwo mugwi uzomara igihe kirekire, uzororera ibikorwa by'imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora. Umuryango wa Afrika w'Ubuseruko uzorongeka umugwi w'igihe kigufi, uzororera ku munsi w'itora gusa. Ibihugu bigize umuryango wa EAC bizoge n'abantu bazoja muri uwo mugwi hisunzwe amategeko. Abawugize bazoturuka mu bihugu bigize umuryango, mu migwi itunganya amatora, mu nama nshingamateka ya Afrika y'Ubuseruko, mu bakozi bakorera mu biro by'umunyamabanga mukuru wa EAC, ubushikiranganji bujejwe umuryango wa EAC, inzego zijejwe agateka kazi na muntu, amashirahamwe yigenga n'izindi nzego zikenewe muri EAC. Irungikwa ryabo barorerezi rizokorerwa ku mugaragaro kandi no mu ntumbero y'uko bashika mu bice byinshi bishoboka by'igihugu. Hari umugwi wavuye ku cicaro cya EAC umaze hafi indwi uri Bujumbura, aho wabonanye n'abegwa n'amatora batandukanye. Ihangiro rikuru ry'iyo mibonano ni ukuganira n'abo vyega kugira dutegure irungikwa ry'umugwi w'abarorerezi b'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko. Mu mibonano yabaye harimwo amanama n'umugwi seni, ubushikiranganji butandukanye hamwe n'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi. Muri iyo mibonano twarahanahanye amakuru akomeye ajanye no gutegura amatora meza kandi mu mahoro. Ibice bikenewe guherekezwa canke kunonosora twarabinoganyije. Twarashize ingufu ku kijanye no gukurikiza ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko agenga igihugu.
Uyo akaba yari Liberan Mfumukeko n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'akarere ka Afrika y'Ubuseruko. Musenyeri mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Gitega asaba ababijejwe kwita izina ubwicanyi bwakorewe Abarundi mu gwimo go mu mwaka w'1772. Simoni Ntamana nawe abona ko ari ubwicanyi bwagahomerabunwa canke ihonyabwoko. Musenyeri mukuru wa Diyoseze ya Gitega asaba Abarundi gutegera ko ubwicanyi budashobora kuzana ineza mu bavuka gihugu. Yabishikirije kuri no wa gatanu mu nkuka y'imisa yaherejwe kuri no wa gatanu ku kibanza umugwi ujeje kumenya ukuri no kurekuranira wazuyemo ibisigarira vy'abantu barenga 600,000 bishwe mu gwimo bwo mu 1972. Ico kibanza kikaba kiri ku nkengera y'uruzi Ruvubu ku komine Shombo intara ya Karusi. Tumukurikire Simoni Ntamwana ni musenyeri mukuru wa Diyoseze ya Gitega.
Muratweretsa bacu turaronse cyemeza cy'urupfu rwabo. Nta muntu acivugisha ibitaje ndibizi natari jewe ndi kuri we kwita ubwo bwicanyi ko ari ihonyabwoko. Nitujijuke dusabire hamwe bene kubigirira uburenganzira bahe izina ryabwo. Ubwicanyi bw'agahomerabunwa ni ihonyabwoko koko kuko abishe mu 72 bahitana uwo wese atiyumvira nkabo bakarondera mu bo bita abansi babo bakabakira urwo gupfa batababuranije kandi kenshi babakuye mu bwoko bo nyene bidomeye ku rutoke. Turakengurutse igikorwa cy'uyu mugwi w'ukuri no gusubiza hamwe izina ryawo wameturize n'ukuri no gusubiza hamwe. Twiteze rero gufasha Abarundi b'iki gihe kumenya ukuri nako kubafashe kubohoka mu mutima. Uko kuri kuze kuduhanagura amosozi tugendana nidutegere kukwica kudahinduka mu ineza yotuma abantu baroranirwa. Nta nahamwe byabaye. Umuvumo wicaye mu Burundi bwakurikiye 72 n'ukuri uwo muvumo turawuzi. Nuno munsi ningeneka ko twicarira icyo kibazo cyo kubura umuvukano kugira ngo dushobore kuwusubizaho tuwuzuze uheze ushobore guhuza Abarundi twese.
Uyo akaba ari Simoni Ntamwana ni musenyeri mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Gitega. Mu gisata cy'imibano naho haribonekeza ubusuma mu bisata bitandukanye mu mashyirahamwe amwamwe ajejwe gukinga no gutegekaniriza akazoza abakozi bigatuma ayo mashyirahamwe agira uruhombo. Byashikirijwe kuri wa gatanu n'abaserukiye amashyirahamwe ariyo INSS hamwe na Mutuelle de la Fonction Publique mu ruganda rwo guhanahana ivyumviro rwatunganijwe n'umugwi w'igihugu ujejwe gukinga no gutegekaniriza abakozi CEP hamwe na NPS. Ariko abaserukiye amashyirahamwe bavuga ko bariko baragerageza kugwanya ubwo busuma bifashishije ubuhinga bwa none. Ni inkuru ya mugenzi wacu Ezekiel ndi kumwe nayo.
Murugo Uganda rwatunganijwe n'umugwi w'igihugu ujeje gutegekaniriza abakozi CPSNPS Code Fruwando wa Mungu yaje serukirishira hamwe ya INSS avuga ko haraho bishika kibonekeza ubusuma bufatiye mu buryo butandukanye.
Mbere ku risque professionnel cyane cyane usanga ari abantu badeclare mu accident de travail kandi atari accident de travail bakayikwiyera ko cyane cyane bafashe n'umukoresha akaba na fraude nyine kuba abantu bamaze kubunga ama rente d'incapacité ugasanga bafise ama prodinesse cyaguriye ugasanga ama prodi nayo mu nyuma hakuyafata bya kugurisha akaba na fraude nyine kuba abantu babesha kuba kuri batapfuye kwa constituer dossier yo c'est du débit à la fête des mariage etc de naissance ama na byose akabizana n'amasuku atakwazana kugira ngo aronge pension de suivre kandi uwo muntu pensionné en soit hiari cyane cyane ubiba ifashamo na mu leta civile nta kuntu ufite umuntu ziko atapfuye yini fraude nayo ihagaze ku bantu bitira abandi abapasoni cyangwa abana hari abazana buzuko ngo nabana babo mugabo dokima zose yazanye zanitse kuri wa muyandwa asire do yeneses aloka babyeyi nabo arabandi batasiba yeneses
aha ni ngo bishika ubusuma bukibonekeza ni mwishira hamwe mituelle de la fonction publique umuhanuzi ajeje gisata cyo gukinga no kuziganiriza abakozi muri iyo shira hamwe avuga ko ubwo busuma bagerageza kubugwanya
kwa heruka Claude na muri 2014 ubu ntiberutse mugabo aza gutora imiti ahijya no hino tugasanga bayitoye bivuze cyo batagwaye nuvuga yuko muri prescription rero muri prescripteur habarimo abakomplice kuko iyo habaye doute barabarefera kwa medecin conseil wacu ni wacha desera kalaba neza ko ingwara n'uwo muti bijanye haraheze umwaka ministre d'hôpital atanguje projet d'informatisation no babwira yuko ubu twemereje reception provisoire muri imisi ya vuba muri ico gihe hazuba ama carte informatisé bizokora ku desera les affiliés et les assurés même les prescripteurs de médicaments hazuba transmission électronique des données et des documents ku buryo n'umuganga azoba yanditse kabiri cyangwa umwasure yagiye gutora umuti hajya gasubira handi azoca aba identifier très facilement
abo baserukiye mu mashira hamwe bagahamagarira abajeje intwaro gufasha mu kugwanya ubwo busuma kuko ngo vyagaragaye ko hari mwa bifisemwo uruhara.
Ezekiel ndi kumwe nayo tugukengurukire inyuma y'akaruhuko gato ano makuru tubabandaniriza mu gisata c'ubudandaji
isanganiro inami sumbingi.
Amakuru twabateguriye kuri radio Isanganiro arabandanya nkabisa ko ano makuru mushaka kuyakurikira muciye kuri Wezi 3 akaburungu Isanganiro akaburungu Orenage eka murashobora no gusanga nandi makuru atandukanye muciye ku rubuga rwacu rwa Facebook arigo radio Isanganiro. Abasumira ibifungurwa mu isoko yo kumugwa mukuru w'intara ya Cankuzo baridoga ko hari abadandaza bikika mukiza mukuduza ibiciro ivyo bikava kukuntu abarimyi bashoye ba fungurwa vyabo hari abandi babategerera mu mayira bigatuma nabo baca baduza ibiciro. Musitaneri wifata kibanza wa komine Cankuzo avuga ko ivyo bikogwa nabiyita abadirigiza kandi ko bigoye kugwanya. Pasteur Niyonzima ahamagarira nyabuna abo biyita abadirigiza kwijukira uburimyi ngo kuko vyamaze kugaragara ko umwimbu mwinshi ushobwa muri iyo ntara uva mu yandi makomine. Ni inkuru ya mugenzi wacu Raymond Mudende.
Bimwe muzotuma umwimbo biharage ugabanuka mu ntara Cankuzo ngo ni imvura yabaye nyinshi gutyo ibiharage bito bito biratwagwa. Melkiad Ntahondereye umuyobozi w'urimye n'ubworozi mu ntara Cankuzo akavuga ariko ko kiretse uwo mwimbo biharage uzogabanuka ku bice 10% umwimbo w'igori wo ngo witezwe ku bice 80%. Uyo muyobozi akavuga ariko ko abarimyi bamwe bamwe bataronse umwavu nkuko bavyivuza guko wabonetse utevye hariho nabaza baramaze gutera ariko rero ngo kwirima ry'imeshiho umwavu za waramaze kuboneka ngo guko uwo mwavu uza warashitse mu mazone yose y'intara Cankuzo abarimyi batanze ngwati ngo bakazoshobora kuronka uko bavyifuza. Kuri ico abarimyi bamwe bamwe basaba ko uwo mwavu utangwa neza bagahera kubatanze ingwati aha kuha wari wese yatanze amahera ngo nkuko vyibonekeje kwirima ry'agatasi ngo mu gihe rero imvura ishobora kubandanya igwa ari nyinshi umuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara Cankuzo bahanura abarimyi kubandanya barima ibiharage bitondera ngo guko arizo birinda imvura ngo bongere bakoreshe umwavu wa kijambere batibagiye no kuvanga n'amase y'ikirundi. Mu Cankuzo Raymond Mudende Radio Isanganiro.
Leimo Mudende tugukengurukire tukivuga ibijanye n'ubutunzi nyene ibanki inkuru y'igihugu ngo yobwirije kuja inama nabegwa n'igikorwa cyo kuvunja amafaranga mu ntumbero yo kubahiriza ingingo iba yafashwe bivugwa n'umuhinga wa kaminuza bivugwa na ko n'umwigisha kaminuza akaba n'umuhinga mu by'ubutunzi mu gihe ibanki inkuru y'igihugu yarayifashe ingingo yo kwaka impusha zo kuvunja amafaranga y'agaciro amazu yahora akora ico gikorwa. Prosper Niyoboke akabonako kugira ngo ingingo nk'iyo ifatwe nuko ngo ibanki inkuru y'igihugu yobwirije nyabu na guhama faranga meshi ama mabanki y'ubudandaji tumukurikira
kugira itegeko ryo rihinyanyura ngene amafaranga yaciriwe aboneka ko amafaranga yaciriwe aboneka iyo hari bikogwa bisho kuzana amafaranga yaciriwe cyo bikogwa navyo biva mu bikogwa bisanzwe bitumbereje amasoko atuma amafaranga tuyaronka nuko raba amafaranga banki ivuga ati ndashinzira itegeko nuko niyo banki bifise amafaranga kwiye kuvuga ati ndabihinduye ubu amabanki nimbarege kubikora amabanki ndahaye ikiringo kingana gucya kugira mu mashize furugezo w'amafaranga mushaka kutwereka ngene nuko murakoresha amafaranga amanyamahanga umushe kwedanaza nkagurisha hama bavuga ati muzuyadanaza kuri rugezo kwiciriki muzogurisha ku muzogurisha kuri iki muzogura kwa baje kugura zogura kuri iki baje kugukunda amafaranga atanga marunda ngana gute hama bivyo nabyo cyose bakomba amabanki bafite ubushobozi bwo kwofisa amafaranga
mbege gihe uyatwaye ayakigwa mugabo wowe ugiye kwiyarunda ntuyaronke ibyo birashobora gutuma izo ngingo z'ubwito ziba ziko zafatwa zigira ico zimata
haje mu bisanzwe izo ngingo zishobora kubica zimata mu gihe ibintu bitunganje ku buryo unovuga bubereye twa turavuga nk'amabanki babanga bafite yatunganije no twaraba bigeze bitumye amabanki nakora turavye nk'ibyo bita ba procedure de bare ama dukeze kumenya n'amafaranga iyo hagiye byo kugurisha amafaranga yagurisha amafaranga y'amanyamahanga yagurisha ko atandukanye uyaguza n'amarundi n'amasoko abira atandukanye yego amabanki ashobora kuba bagatera abantu baje kugura amafaranga uzana amafaranga no kufise konti yawe mu manyamahanga canke mu marundi hamwe bavuga ati je amafaranga ngende atore mu marundi cyangwa mu manyamahanga urugezo sindiko bikunda byo bya byiza ndatubishima ama hariho baje kubona amafaranga no kudandaza no kuto dufise yindi soko iruhande ijeje kugurisha no kudandaza amafaranga iyo soko rero ntiyategeza gutunganywa n'amabanki yategeza gutunganywa n'ingingo zigenga iyo soko umva rero cyo ibintu bibiri ikora banki nkuru y'igihugu karambe byafatanywa canke amabanki yoza gukora ibyo bisanzwe musanzwe bivuye kuvuga ngo amabanki bidandaza n'ibyo bisanzwe ko amabanki ategeza gukoresha amafaranga atandukanye bijanye n'ibikorwa bitanu kenego muri amafaranga atandukanye byo bisanzwe ngo mugihe amafaranga nayo atangwe kurondegwa nkuko cyo ari kidanzo bubindi byagurishwe bayakiranire ko umva yera ko ikigo cha banki cyake bikoba cingenye isoko imeze kuri ugo rudanaza rundi bijanije kidanzwa cyo ari kiwa ifaranga
anuma kuru tuyarangirize kuri zino nkuru zivunaguye zivugwa mu makungu mugiye kuyamamariza amatora y'abashinga amateka n'abarongoye ibisagara azoba ku munsi weje mu gihugu cha Cameroon biza kurangira kuno wa gatandatu abantu batari bake babandanye bashika mu gisagara cha Douala bava mu karere ka Bonaberi havugwa mutekano muke aho igisirikare cyongerejwe kugira gihangane n'abaseparatiste bavuga ko batemera ayo matora nkuko tubisoma ku rubuga rw'iradio ya Faransa RFI ayo matora azoba ku munsi wejo ariko ari yamirizwa n'abanyepolitike batavuga rumwe na Leta irongowe na Paul Biya hamwe n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike umushikiranganje w'umutekano muri cyo gihugu cya Cameroon Paul atanga kuri mikro za bagenzi bacu bakorera RFI akaba yamenyesheje ko umutekano ukwiye aho yahamagariye abo bahunze gusubira muzabo na mu gihugu cya Nigeria abantu 41 nibo bamaze gupfa kuva umwaka w'2020 utanguye bahitanywe n'umugera witwa virus dorasa n'abandi amajana 258 bamaze kwandura uwo mugera wa virus dorasa ukaba uwandukira n'ingoga ukaba ufise ibimenyetso nk'ivya yangwara ya Ebola imaze iminsi ivugwa mu gihugu kibanyi cha Republika ya Haranira Demokarasi ya Congo uwo mugera wa virus dorasa ukaba uvugwa kandi no mu bihugu vya Liberia Guinea hamwe na Sierra Leone tukivuga ibijanye magara y'abantu nyene leta ya Hong Kong yarayifatiye ingingo abantu bose bava mu gihugu cy'Ubushinwa mu ntumbero yo kugwanya wa mugera wa coronavirus hamwe na Wuhan umaze iminsi uvugwa mu gihugu cy'Ubushinwa muri zo ngingo nuko umuntu wese azova mu gihugu cy'Ubushinwa azomara indwi zibiri muhiriwe adasohoka hamwe n'umuryango wiwe we wose iyindi ngingo nuko ingenzi zose zizoza muri ico gihugu cya Hong Kong zivuye mu gihugu cy'Ubushinwa zizomara izo ndwi zibiri zugaraniwe ku hoteli zashikiye ko uzorenga kuri izo ngingo akazuhanishwa umunyororo w'amezi atandatu hamwe n'ihadabu y'3,000,000 by'amafaranga y'abanyaburaya bita amaelo ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bukazobandanya bukurikiranira hafi abo bantu bose bazoba baje muri ico gihugu ca Hong Kong bavuye mu gihugu c'Ubushinwa Hong Kong nico gihugu ca mbere uretse Ubushinwa kimaze kugaragara ko hamaze kwibonekeza umugera wa coronavirus aho umuntu umwe amaze kwitaba imana n'abandi 25 bamaze kwandura uwo mugera nino ngaha duce turangiriza amakuru twari twabateguriye kuri no mutaga ndabakengurukire mwege mwese mwari muyateza abiri ndamushimire na François Kimana yatumye mvuga mu kanyumva Jean Marie Vianenge ndakumana na iko ndabashikiriza ndabasezerere ndabifuriza umunsi mwiza ahanje tukaza gusubira igihe cy'isaha imwe y'ijoro murakoze